Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, bahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Igihe bafata mu gitondo igihe cy'isaha 2 hariho umwe yashoboye guca mu nyana y'intoki ya polisi aragenda afata imodoka ateragenda, ariko mu nyuma igipolisi kiraronka amakuru ko uwo muntu yagiye gica kiratangira acafatwa n'abapolisi bo mu Kirundo.
Uwo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi wa polisi y'igihugu cy'u Burundi, avuga ku kibazo cy'abana b'abakobwa bacuruzwa mu mahanga. Iyo nkuru n'izindi zirimo amakuru yo hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Edi. Turahera muri Zimbabwe. Emerson Mnangagwa aheruka gukurwa mu mabanga y'icegera cy'umukuru w'igihugu muri ico gihugu. Yarahunze igihugu ariko yemera ko agiye kurwanya Perezida Robert Mugabe n'umutamukanyi wiwe Grace Mugabe, avuga ko bigize utumana dutoya kandi bakorera inyungu zabo. Inyuma y'iminsi ibiri akuwe muri ayo mabanga, Mnangagwa yanuganugwa ko ari we yari gusubirira umukuru w'igihugu. Yatangarije ahari mu buhungiro ko umuryango wa Mugabe wihenda mu kwiyumvira ko ushobora kwigarurira igihugu wonyene. Amenyesha kandi ko yahunze kuko yagizwe ko iterabwoba, ariko ntiyavuze aho yahungiye. Muri Zimbabwe kandi cuka kirarushiriza kuba kibi muri politike mu kwibaza igihagararo cy'umutambukanye w'umukuru w'igihugu. Inyuma yaho kuri uyu wa gatatu, Perezida Robert Mugabe ubwiwe atangarije ko Grace Mugabe umutambukanye wiwe ashobora kusubirira icegera ciwaheruka gukura. Ishirahamwe rikomeye rihukiyemwo abasirikare ba Zimbabwe barwaniye intahe yo kwikukira, bavuga ko bagiye kunga urunani rwa politike rwo guhangana na Mugabe mu matora yo mu mwaka uza, ruzoserukirwa na Emerson Mnangagwa aheruka gukurwa mu kibanza cicegera cy'umukuru w'igihugu mu nyuma akanahunga nk'uko duheje kubibabwira. Chris Mutsvangwa ni warongoye ishirahamwe iryo shirahamwe, ubu akaba ari mu gihugu cya Afrika y'Epfo, avuga ariko ko atagiye kugumura abasirikare ba Zimbabwe kugira birukane Perezida Robert Mugabe bamukure ku butegetsi ku nguvu. Leta z'Ubumwe za Amerika zanse ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI itangura amatohoza ku basirikare bayo ku vyaha boba barakoze mu gihugu cya Afghanistan. Michelle Sisson, icegera c'intumwa ya Amerika muri ONU kuri wa gatatu, yabwiye akanama ka ONU kajejwe umutekano ko amatohoza ya CPI adatumbereye inyungu z'amahoro n'ubutungane muri Afghanistan. Yabivuze mu gihe ako kanama kariko kiga ku bibazo vya Libya hamwe na CPI nyene iriko irondera uburyo bw'amafaranga. Inama yarimwo kandi Fatou Bensouda arongoye iyo sentare. Sisson avuga kandi ko Amerika yiyemeje kubahiriza ubutungane mpuzamakungu, kandi ko Amerika ubwayo ifise ubutungane bukomeye bwigenga kandi bwa mbere ku isi. Mu ntango z'ukwezi kwa 11 niho Fatou Bensouda yatangaje ko agiye gusaba abacamanza ba CPI kumuha uburenganzira bwo kugurura dosiye ku byaha byo mu ntambara bikekwa kuba byarakozwe n'abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika mu ntambara yo mu gihugu cya Afghanistan. Amatohoza nk'ayo mu gihe yoramuka abaye bwoba bubaye ubwa mbere abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika bakurikiranywa na CPI, ariko murumva ko Amerika yavyiyamirije. Kubwa Bensouda, ibyo byaha byo mu ntambara byakorewe muri Afghanistan n'abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika, ibindi byakozwe n'ikigo cya Amerika gishinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu CIA, ibindi bigakorwa n'abatalibani n'inshuti zabo, abandi n'abasirikare ba Leta ya Afghanistan ubwabo bagirizwa n'iyo sentare. abantu munani barimwe umwe yaragitwawe inda nibo bamenyekanye ko bishwe mu gitero cinkoho cyo ku munsi w'Imana mu rusengero muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyo biri mu matohozwa yatangajwe ejo kwa gatatu n'abategetsi bahabereye iryo bara, aho bariko bashira habona urutonde rw'abantu 26 basize ubuzima muri ico gitero. Devin Patrick Kelly, umugabo w'imyaka 26 yahoze mu gisirikare cya Amerika kigwanira mu kirere, niwe yabarashe abasanze aho bari mu rusengero mu gisagara cya Sutherland Springs ni mu gisa n'amatati hagati y'imiryango. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu muri Amerika Mike Pence ejo kwa gatatu yaragendeye icyo gisagara aho yabonanye n'imiryango yabuze ababo. Umuryango umwe wonyine niwo wabuze abantu 6 muri ico gitero barimwo n'inda itari bwavuke. Abantu bashika 4 barapfuye, abandi 18 baraburwa irengero ryabo ni bumanuko bushira uburengero bwa Colombia, aho basenyukiwe ko namasi hamwe n'imisozi bitewe n'imvura nyinshi yaguye muri ico gihugu ku munsi wa kabiri. Amasi n'imisozi vyama vyasenyutse mu bice vyo mu gihugu hagati muri Colombia bigwiriyemwo imisozi mu bihe vy'imvura. Mu kwezi kwa kane abantu barenga 300 nibo bafuye basenyukiwe ko n'imisozi imokoa mu ntara ya Putumayo ni muri ico gihugu nyene. Perezida Juan Manuel Santos yaragendeye ako karere ejo kwa gatatu yemerera imfashanyo abanyagihugu bashika 30,000 batagira icefo ni caruguru.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru avugwa mu karere reka tuyahere mu Rwanda, aho kuri uyu wa gatatu urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije mu mizi urubanza ubushinjacyaha bukurikiranyemo bwana Evode Imena ibyaha by'itonesha rishingiye ku kimenyane ubucuti n'ikene wabo. Ubushinjacyaha bwasabiye igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu uyu wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'umutungo kamere. Kuri ibyo hariyongeraho indishi y'akababaro ingana na miliyoni zisaga 680. Uregwa we arasaba kugirwa umwere. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza.
Ni kostime y'umukara imbere yambariye ishati y'umweru n'inkweto z'umukara. Uko niko bwane Evode Imena yagaragaye mu cyumba cy'urukiko yatambutsaga imbere y'umucamanza n'igikapu cy'umukara cyarimo umushandiko w'amadosiye yifashisha mu kwiregura. Araregwa ibyaha by'itonesha rishingiye ku kimenyane ubucuti n'ibyene wabo no gukora no gukoresha impapuro mpimbano bikekwa ko yabikoze hagati y'ibihumbi 2013 na 2016 ubwo yari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'umutungo kamere. N'ibyaha byose abura n'ahakana. Ubushinjacyaha buvuga ko mu 2013 Nyaruguru Mining Limited icukura amabuye y'agaciro ihagarariwe na bwana Straton Damage yasabye icyangombwa cyo gucukura amabuye y'agaciro mu karere ka Nyaruguru Ministri Imere ntiyagitanga. Buravuga ko Imena wahoze ari ministri icyo cyemezo yagihaye mu Ashamba Mining Limited. Buravuga ko akanama ko muri ministeri bwane Evode Imena yategekaga kari kabanje kugaragaza ko mu Ashamba itemerewe icyangombwa. Mu mvugo icamarenga ya ruswa, buravuga mu magambo yabwo ko ministri Imena yabwiye Ndamage ko atibwiriza atazabona icyangombwa. Ubushinjacyaha buravuga ko umuyobozi w'ikigo gishinzwe umutungo kamere Michel Biryabarema yari yanditse agaragaza ko Nyaruguru Mining Limited yemerewe icyangombwa kandi ko hari abatangabuhamya mu kanama babyemeza. Bwana Evode Imena yiregura byose yabihakanye. Yabanje kugaragaza imiterere ya Ministeri y'umutungo kamere yategekaga. Yavuze ko ibyangombwa yashyiragaho imikono byemera uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro byabaga byanyuze mu maboko ya benshi barimo n'abamukuriye barangije kubisuzuma. Yikomye ubushinjacyaha kwirengagiza ukuri kw'ibintu bugafata ibyo bushaka mu mugambi wo kumuhamya ibyaha. Aravuga ko bwana Ndamage wa Nyaruguru Mining Limited yandikiye Ministre Kamanzi wari ukuriye Imena, bwana Kamanzi amubwira ko nta cyangombwa yemerewe. Yavuze ko byabaye cyo kimwe no kuri Ministre Vincent Biruta wamusimbuye ndetse no kuri bwana Anastase Murekezi wari Ministre w'intebe. N'amabaruwa bakunze gusomera mu ruhame yumvikanisha ko Nyaruguru Mining Limited yari isanzwe icukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yikomye akanama gashinzwe gusuzuma iby'impushya muri minere nako kashatse guhesha Ndamage uruhusa mu buryo bw'uburiganya. N'akanama avuga ko gashyirwaho na Ministre ngo kamufashe kuzuza inshingano ariko katamusimbura kavuguruza ibyo yakoze. Yabwiye urukiko ko mwashamba yasabye uruhushya rwo gushakashaka amabuye y'agaciro rutari rwo gucukura. aravuga ko Nyaruguru Mining Limited yacukuraga kuri hegitari 400 mu gihe mwashamba yasabaga gushakashaka kuri hegitari 80 bityo ko abamurega bavanga amadosiye. Ministri Imena yatsembeye urukiko itonesha irya ryo ryose ashinjwa avuga ko yaba Nyaruguru Mining Limited yewe na mwashamba Mining Limited ntaho yarazize. Yashimangiye ko dosiye zose z'abasaba impushya muri ministeri batazihabwa byibura nka 90%. Metre Cyuma Kamanzu umwunganira yavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza byanya by'uburyo bwa Nimena yatonesheje, avuga ko ikirego cyabwo kitagombye kuba kiri imbere y'umucamanza. Bwana Stratonda Magena we wari mu ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru ndetse n'inkweto z'ibihogo yahawe ijambo maze ashinja ministre Vodimena kumurenganya bigendereye. Aravuga ko aho yabuzwaga gucukura amabuye y'agaciro yari yarahakodesheje na mwashamba mu gihe cy'imyaka 5 giciro cya miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo wakunze gufatwa n'amarangamutima akagera naho aturika karira mu rukiko yikomye bo bahanganye kutabwiza urukiko kuri. Aravuga ko cyakuruhusa Imena yamusabye kubanza kugaragaza niba ibyaha yarakurikiranyweho n'ubugenzacyaha byararangiye mu gihe yemeza ko ministri Imena adashinzwe iperereza. Yumvikanye avuga ko mwashamba bahaye uruhusa we bakarumwima, uwo mwashamba ari umwarimu akibaza aho mwarimu yari gukura amafaranga y'ubucukuzi. We na Maitre Valerie Gakunze umwunganira mu mategeko basabye urukiko kuzabaha ubutabera maze kubera igihombo bavuga ko Imena yateje mu myaka 4 basaba indishyi y'akababaro ya miliyoni zisaga 680 z'amafaranga. Ubushinjacyaha nabwo bwasabye urukiko kwakira ikirego cyabwo rukemeza ko gifite ishingiro, bwasabye kuzahamye Vodimena ibyaha bukazamuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu y'ibihumbi 500 by'amafaranga kuko bumurega ibyaha bigize impurirane mbonezamugambi. Ministre Vodimena asubiranye ijambo yagize ati: "Nyakubaha Perezida w'iburanisha, mu bumenyi bwanyu n'ubushishozi bwanyu muzemeze ko ndi umwere ku byaha byose ku ikirego cy'ubushinjacyaha nta shingiro gifite mutegeke ko nsinze." Yasabye ko nibinaba ngombwa urukiko rwazahamagaza ambasaderi w'u Rwanda muri Nigeria bwana Stanislas Kamanzi na Vincent Biruta ministre w'umutungo kamere. Kuri miliyoni zisaga 100 bwana Ndamaje avuga ko yari yarashoye aho yimwe ibyangombwa zigatikiriramo, Maitre Kamanzi wunganira bwana Imena arasanga bigomba kuzaba igihombo cye akabyirengera kuko yabikoraga mu buryo butubahirije amategeko. Yavuze ko iby'amarangamutima yo kuririra mu rukiko ntacyo bivuze, amategeko agomba kubahirizwa uko ari nta kugenekerereza. Ibyagaragaye mu rukiko kuri aba bagabo bombi ministre Imena na Stratonda Majyu uhagarariye Nyaruguru Mining Limited umurega uburyo barebana biraca marenga ko baramutse bahuriye ahantu habonye n'ibintu bishobora kuba bibi. Ibyaha nk'ibi byitonesha rishingiye ku bimenya n'ubucuti n'ibyene wabo bikunze kuvugwa mu butegetsi ariko bigaragara gake mu nkiko. Vodimena w'imyaka 32 y'amavuko ari muri bake bageze mu butegetsi bakiri bato, yinjiye muri guverinoma mu 2013 afite imyaka 28 ayivanwamo mu 2016. Yari yaratawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka za kurekurwa arabura na yidegembya. Umucamanza azatangaza icyemezo ku gicamunsi cyo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu gihugu cy'u Burundi hongeye kuvugwa amakuru y'abakobwa bajyanwa kugurishwa mu bihugu byo ku mugabane wa Aziya. Mu gihe cy'iminsi 4 gusishize, igipolisi kivuga ko kimaze gufata abagera kuri 15. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016, abarundikazi bari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 nibo bajyanywe mu bihugu bya Aziya, cyane ibyo mu kigobe cy'Abarabu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Kuri uyu wa gatatu mu gitondo, igipolisi cy'u Burundi cyafashe abarundi kazi 12 cyemeza ko bari baroye kugurishwa mu gihugu cya Oman. Bari mu kibiri mu miduga yunguruza abantu n'ibintu bita bus, bari kumwe n'undi muntu umwe w'umugabo. Bafatiwe hagati ya Bugarama na Bukeye mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi, asigura ko bari berekeje i Kampala mu gihugu cy'u Buganda kugira ngo babandanye baja muri Oman. Nkurikiye yemeza ko uwo mugabo n'undi mugenzi we yavuye afatwa mu nyuma habanje gucoroka igipolisi aribo bari barehugurije abarundi kazi.
Igihe bafata mu gitondo igihe cy'isazi biri hariho umwe yashoboye guca mu nyanya y'intoka abapolisi aragenda cafata imodoka ateragenda ariko mu nyuma igipolisi kiraronka makuru ko uwo muntu yagiye gica kiratangira acafatwa n'abapolisi bo mu Kirundo. Ubu rero turiko turavugana bari ko baramuzana no mu nyamahanga avuga ururimi rw'Ikiganda bibaza ko ashobora kuba ari umuganda umugabo umwidondoro we nturamenyekana neza. Uyu rero akaba kandi azinanye kandi yemejwe n'uyu wa mbere w'umunyakenya mwa ujya mugabo umwe muri aba bagore 12 n'umunyakenya niko impapuro ziwe urupapuro passport rwiwe rwanditse ko ariko umwitegereje neza asa n'umuntu bafise akabira k'abasomali. Uyu rero yamenye neza uyu wundi avuga Ikiganda kandi yamaze kuvuga yuko atari umunyakenya wewe biboneka ariko bashobora kuba ari umuganda ariko bose uko ari babiri aba banyamahanga nibo bari batwaye aba bandi barundikazi 12 basigaye.
Iruhande yaba afashe uyu munsi hari abandi bigemeye barundikazi batatu bafatiwe mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze nabo nyene bashaka kuja muri Oman. Ishirahamwe rigwanya urudandazwa rwa kiremwa muntu ONST we ton frère yemeza ko bacuruza abarundikazi mu bihugu byo mu kigobe cy'abarabu bibonekeza mu ntara zitandukanye mbere naryo nyene rikaba riherutse gufatira umwe muri bo mu ntara ya Rumonge mu manuko kugira bukaba bigatuzwe prime mbaruboke yarongoye iryo shirahamwe. Hari ivyo asaba leta harimo gushinga umugwi wigenga ujejwe guhasha abakora urudandazwa rw'abantu
yo shiraho ivyo bita mu gifaransa les états généraux de l'enfant Burundi no kuvuga inama rukokoma yerekeye abana muri rusangi mu Burundi kuko turabona ko itubuza abana no kuvuga umuntu wese tarakwiza imyaka 18 y'amavuka tano ariko abana aribo bagwa mu rugo rudandazwa rw'abantu vyoroshe babicamwe batanazi n'ivyo bagiyemo. Icakabiri dusaba leta yo gerageza ikagwanya mwiboneka abana baheba amashuri biciye mu kwiza bimwe twita mu gifaransa ari cantine scolaire no kuvuga hamwe bafungurira abana ku ishuri bijya vyotuma kubera ubukene abavyeyi baba barimwo vyofasha kugira abana ntibata amashuri kuko bayataye niho baca bagwa mu rugo rudandazwa rw'abantu n'abadandaza cyo batora vyoroshe murumva kandi ko vyumvikana. Turasaba leta ko yoshiraho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gukinga no guhagarika abakoze urudandazwa rw'abantu kandi kubahana. Tugasaba leta ko yogerageza igakoresha abayiserukira muri ivyo bihugu bariyo Oman, Arabie Saoudite na Kuwait canke muri ako karere.
Muri ivyo bihugu mu kiringo hafi cy'imyaka 2 gusa hamaze kugurishwa abarundi kazi baba 3,000
kuva mu mwaka wa 2016 uheze gushika uno munsi muri ONST we ton frère turafite ibiharuro biri hagati ya 2,500 n'3,000 zo bana babigeme bagiye mu ivyo bihugu twadondaguye. Uno munsi rero akaba ari bariko barasaba ko botahukana mu gihugu c'amavukiro kuko basanze ivyo bagiye gukora ari akazi babemereye atari vyo habwo uno munsi bariko barashurashuzwa ku nguvu canke bakubitwa canke ugasanga bakoramwo ibihimba vy'umubiri vy'ibi traffic d'organe bakabajana no mu shurashuzi mwe bwo bikirenga ahubwo no vuga nti hararengiranye
n'ubwishira hamwe ONST we ton frère ritaka hari ntambwe zimwe gishimira
leta yarashize itegeko rikwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi cyasubiye ko umuntu anyindi cyora mu rwego rwo gupetera nkuru nziza mu mwaka 2014 eka mbere sivyo gusa no mu 2016 kwezi kw'icyenda yarashize ko igikomo kuri ndi tegeko rikwanya amabi akorerwa abakenyezi ibyo bita mu France virus c'est basé sur le genre ego ibyo rero turabishima cyane hanyuma bikaba ari byo navyo bidufasha kugira ngo dushobore kugwanya nke nayo mabi no kuyakurikirana ku munsi ku munsi.
Ishirahamwe ONST we ton frère rihamagarira amashirahamwe mpuzamakungu nkawe yeme gita habimukira na UNICEF gita ineza y'abana gufasha leta y'u Burundi kugarukana abarundi kazi bagurishijwe mu bihugu by'abarabu. Imigwi ishika kuri 11 igizwe n'abarundi n'abanyamahanga bakora urudandazwa rw'abarundi kazi yasambuwe n'igipolisi mu mwaka w'ihumbi 2015. Kwisi uko mwaka utashe amatohoza yakozwe na ONU yerekana ko urucuruzwa rwa kiremwa muntu rwinjiriza abarukora n'imiburi iburi amamiliyaridi 32 y'amadolari y'abanyamerika. Eroje buri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz ibihumbi 11 808 na 35.
Amazu arenga 200 niyo amaze kumenyekana ko yasenywe n'imvura nyinshi imaze iminsi gwa mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Mutenderi aho ni mu gihugu cya Tanzania. Abahuye nibyo byago bavuga ko iyo mvura yabasize iheruheru. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru mu gihugu cya Tanzania.
Imvura nyinshi ivanze umuyaga yatanguye kugwa mu karere ka Kigoma ikambi ya Mutenderi irimo kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi. Iyo mvura yisegenya ni nayo yahavuye senyagura n'amazu muri iyo kambi impunzi z'abarundi. Amazu arenga 200 harimo ayubakishijwe amabati n'ayasakaje amahema yarabomotse. Bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko basigaye bifumbereje kuko utwabo twatwawe.
Amazu yabomotse arenga 38 aho ni muri zone ya mbere, muri zone ya kane, 74. Amazu yose barishwa kuko niza amabati arateze ziraguruka cyangwa amahema nayo. So abayiwene bakoreramo zarabomotse zose. No mu isoko zarabomaguritse sana sana. Kuko isoko y'ahantu habi
ubu muri iyo kambi ya Mutenderi abantu bamaze gutangura gusanura aho bigikunda ahandi naho begeranya amabati yagurutse. Abandi nabo basabye indaro ababanyi babo kuko amahema yabo yagurutse. Iyo mvura ivanze igihuhusi yaguye mu gihe impunzi zaheruka guhabwa imfashanyo y'ibyo kurya by'ukwezi kw'11. Izo mpunzi zivuga ko iyo mvura yisegenya yatwaye nizo mfashanyo.
Amazi yegereye isoko ahantu amazi yose nayo mu nkambi aruhukiye arumva abo baramire bajyayo cyane. Bamwe bamwe ko yegeranya amabati we yarasambutse cyangwa ngira arako bofuka na muke ukajyaho abantu bashaka gutika umusaya bakarindira yuko amashyirahamwe bigere yabafashe. Ibyo mu nzu byaratwaye nk'iyo baheruka gufata by'ukwezi ari mu kangara se kuko abone ibaduce gucumuza kandi niyo baza kureze n'ifungu nayo ubone iraharura agira ngo imenye gusigira neza cy'abantu bahuye n'iryo sanganya mugabo ni benshi rwose mu mazone nka yose.
Izo mpunzi zisaba imfashanyo yihutirwa batinya ko indwara ziva ku isuku rike zishobora gusongera isibe maze zikabafata cyane cyane abana. Naho biruko izo mpunzi zirashima ko ata muntu yasize ubuzima kiretse abakomeretse bisanzwe. Iyo kambi irimo impunzi z'abarundi barenga 50,000. Mu mpera z'ukwezi guheze imvura nk'iyo yari yasenyaguye amazu arenga 100 ikomeretsa n'abantu barenga 14 mu ikambi y'impunzi ya Nduta nayo irimo abarundi barenga 120,000. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Yimwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri aka kanya tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ajyanye n'ubuzima, na amakuru mwateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Clinicien sans frontières abavuzi batagira imbibe ishirahamwe rifise icivugo guhindura ivyanse guhinduka. Iryo shirahamwe rifise amavuriro mu bice bitandukanye by'umugwa mukuru wa Bujumbura. Clinicien sans frontières imenyesha ko bitanga service nziza z'ubuvuzi n'ibindi harimo ukwisuzumisha indwara, kuvyaza ibipimo by'indwara zimwe zimwe biciye mu byuma vya microscope n'izindi service zitari nke ku buntu. Bavuga ko ababitura bashima cyane ibikorwa byabo. Clinicien sans frontières imaze imyaka ine ikorera mu gisata cyo guteza imbere amagara y'abantu mu ntumbero yo kwihweza ahanini uruhara rw'amashyirahamwe afise amavuriro yo kugarukira imbabare mu gihe abatari bake mu banyagihugu bafise ibibazo by'uburyo bwo kwivuza no kuvuza ababo. Clinique Sans Frontières abo bavuzi batagira imbibe nibo batumire bacu. Uwo turi kumwe kuri telefone ni mushinganahe Uwimana Albin kabari umuyobozi ajejwe imigambi. Mushinganahe Uwimana ndabahaye ikaze.
Murakoze cyane nyakuwa wa munyeshamakuru ndabaramukije ndabitwiza kugubwa neza. Ndabaramukije abantu bose bumva ikirundi kinyarwanda bagira amahoro.
Murakoze cyane. Ishyirahamwe ryanyu rigizwe n'abande mu batarizi mwatanguye ibikorwa byanyu ryari?
Murakoze cyane. Niko ishyirahamwe ryatanguye mu mwaka w'2005. Ryatangujwe n'ugwaruka n'abakenyezi ndetse abakenyezi bafise ibice 85% abakobwa n'abakenyezi. Harimo rero abaganga, abaforoma, abafasha mu by'imibano n'abandi bize isata ritandukanye. Abo rero tukabica membre actif barangana 100. Ubundi mucugira kabiri ni umugore abo dufasha nabo twahaye inyigisho zitandukanye ingirakamaro haba iz'imyuga ndetse n'izindi. Abo nabo tubitura membre passif nabo bararenga 500.
Bimwe mu bikorwa byinshi none twumva mufasha abantu mu kugarukira amagara yabo cyane cyane bimwe mu byo bataronswa ku buntu mu yandi mavuriro ni nk'ibi
byinshi cyane. Ahantu uvuga ikidutandukanya ngira ngo n'ayandi mavuriro ni bwa mbere ni izo serivisi nziza abantu baronka iwacu ahandi batabona. Aha ndavuga nko kubonana n'umuganga ibyo bita consultation ni ku buntu ni zerofa, ariko mu yandi mavuriro barariha baratanga amafaranga. Icya kabiri ni uvuga ukwibaruka mu mavuriro yari yigenga barariha, ugiye kwibarukira mu ivuriro ry'abigenga urariha, ariko iwacu ni ku buntu kandi icyo cyo ku buntu nta muntu n'umwe dufise ashobora gusubiza amafaranga tuba twakoresheje. Iya gatatu ni uvuga n'ibipimo by'umusarane ndetse na malariya haba mu mavuriro ya leta cyangwa mu mavuriro y'abigenga bararihisha, ariko iwacu ni ku buntu. Ikindi turanatanga imiti imwe ku buntu nk'akarero ni uvuga icyunyunyu cyongereza amaraso cyitwa fer apitforike, kuko tuvuze ko hari ababyeyi bibaruka ubu uri kuribaruka hari amaraso atakara. Ikindi twebwe twituye nta kotso cyangwa se ingwate dusaba imbere twitaho kuvura amafaranga aza nyuma, ndetse twe turatanga n'amadeni. Icyo kiradutandukanye n'andi mavuriro n'ibindi bitaro ahandi amafaranga bayashyira imbere, twebwe dushyira imbere urukundo no kwitaho amagara y'abantu.
Murakoze cyane mushinganahe Engineer Albin Uwimana mu ishyirahamwe amavuriro atagira imbibe. Mu kiganiro cy'uyu munsi hari mu ntumbero yo kwihweza bimwe mu byo amavuriro atandukanye mu gihugu cy'u Burundi ariko arakora mu gufasha abanyagihugu. Ishyirahamwe rero Clinicien Sans Frontières amavuriro atagira imbibe rirafasha mu buryo butandukanye mu gutanga serivisi zitandukanye ku buntu. Tubibutse nimero yabo ni 75 19 33 97. Nimero yabo mushobora kubitura mukaronka zimwe muri izo serivisi mwumvise ku buntu 75 19 33 97. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mwakoze mugire umunsi mwiza kandi mubandanye mwumviriza radio mukunda cyane Ijwi rya Amerika.
Mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Wabishyize hamwe ni Facile Gebeyeho. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayagejweho na Aloise Bigirimana, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.